ni radio ijwi rya Amerika. Ubu ni samwe n'igicezo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Mwiriwe bagenzi mwese muduteza amatwi kuri uyu wa kane itariki imwe z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hano muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri kumwe kandi na Alphonse Ndayikengurukiye, nanjye ndabifurije umugoroba mwiza, ndabahikaze muri ano makuru.
Uko murazi ko kuva kera bagumye basaba amatongo, ndetse nabura matari agifise uburenganzira canke abastanteri barabahereza amatongo. Mugabo amaze kuyabashikiriza ubwo nyine baca bayagurisha. Bayagurishije bagaca bava mu ikomine bagaca bimukira mu yindi bagaca basubira gusaba kandi aho bimukiye amatongo.
Uwo ni guverneri w'Igitega Venant Manirambona avuga ku kibazo c'abatwa. Ni inkuru tubashikiriza mu kanya kumwe n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, harimo n'ivuga ku mujenerale muri Burkina Faso yishikanye ku butegetsi. Nimugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Burkina Faso. Umujenerale yayoboye akagwi k'abasirikare bagize coup d'etat muri icyo gihugu yishikanye ku butegetsi bwa leta mfata kibanza. General Gilbert Diendere yishikanye kuri uno munsi wa kane nyuma y'ibiganiro by'umwumvikano byagizwe n'abategetsi ba leta byabereye ku mugwa mukuru wa Gadugu. Serivisi y'Igifaransa hano ku Radio Ijwi rya Amerika yaronse amakuru avuga ko Diendere yemerewe ko ataza kwicwa, kandi ko abasirikare bagenzi be bagiranye coup d'etat nabo nyene ku itariki ya 16 z'ukwezi kw'icenda bagiye gucigwa urubanza. Amakuru amwamwe havuga ko Diendere yari yarahunze muri ambasade ya Vatican ku munsi wa gatatu nyuma y'umunsi umwe igisirikare cya Burkina Faso gitanguye ibikorwa byo kugerageza kwaka ibigwanisho akagwi k'abasirikare bita RSP Diendere yayoboye kandi kacungira umutekano w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Blaise Compaore.
Leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya kuri uyu munsi wa kane basavye ibiganiro byihuta byo bakugira ngo indege z'ibyo bihugu bibiri nizicane mu gihe kimwe cyose muri ibyo bihugu gifise indege ziriko zirakorera muri Siriya. Iyo nama yategereza kubamwo abakozi babiri bakomeye bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi ba Leta zunze ubumwe za Amerika, hamwe rero n'umwe mugenzi wabo ava mu Burusiya. Iyo nama kandi yasavye kubera ku munsi wa gatatu Uburusiya bwakoze ibitero by'indege ku birindiro by'abarwanyi baba Islamic States baragwanya Siriya, kandi hikekwa ko bushobora no kwimurikira kwimurira ibyo bitero muri Iraq. Haider al-Abadi ni ministre wa mbere wa Iraq yavuze ko mu gihe Uburusiya bwoshaka gukora ibitero by'indege mu gihugu ciwe bitomerwa nabi. Ibyo bitero by'indege za Siriya ntibyafashe abarwanyi ba Islamic States gusa, bishobora kuba byafashe n'abarwanyi bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abategetsi b'Ubushinwa bafashe umuntu bakeka kuba yaragize uruhara mu gitero c'amabombe yarungitswe nk'ubutumwa bwarungitswe buciye muri post, hagapfa abantu indwi hagakomereka n'abandi 50. Uwo muntu w'imyaka 33 yitwa Mewi yafashwe ku mugoroba weje ku munsi wa gatatu amasaha make mbere y'uko imwe muri ayo mabombe yarungitse asambukiye mu nyubakwa ndende y'amagorofa atandatu mu bumanuko bw'Ubushinwa. Icyo gitero cyakurikijwe n'ibindi 17 byaturitse ku munsi wa gatatu birungitswe nk'ubutumwa buciye mu biro vya post, burungitswe ahantu 13 hatandukanye Iluwazu mu ntara ya Gwanju mu Bushinwa. Abategetsi ntibamenyesheje ico bacatumye hakogwa ivyo bitero, ariko baciye buno nyene bihutira kumenyesha ko atasano bifataniye n'ibitero vy'iterabwoba, kandi bavuga ko bagiye gufata ivyo bitero nk'ubugizi bwa nabi busanzwe. Ivyo bitero bigizwe mu gihe hamaze igihe havugwa umutekano muke utewe na bamwe mu bava mu bwoko bw'inkehwa z'abitwa abaugir.
Ubutegetsi bw'igihugu c'Ubugirigi cahaye impunzi zishika amajana 4 ikibanza caho zikorerwamwo inkino ngo zibe zirabamwo. Icyo kibanza citwa Galaxy Olympic Hall cahora gikinirwamwo urukino rwa tennis hamwe no kunonora imitsi bita gymnastique mu nkino zise yose Jeux Olympiques zo mu mwaka w'2004. Izo mpunzi zari zimaze iminsi zikambitse mu kibanza citwa Victoria Square ya Atene ku murwa mukuru w'Ubugirigi. Benshi muri abo bava muri Siriya na Afghanistan. ubugirigi buri mu rwasiro rw'ibihugu byakira impunzi ziciye mu bahari mediterane mu nama igira ya 70 yishyirahamwe mpuzamakungu ONU iri kwirabera New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe yasabye ibihugu bya Buraya gukoresha ubwenge mu kwakira ikibazo cy'impunzi bakabakirana impuhwe kandi bakabishyiramo ugushaka n'umwete. Ati kazoza k'ibihugu ntikari mu kubaka ibihome no gukamisha ubwoba. Yasabye ibihugu byerwa n'ico kibazo kuvyokorana kuko bitagenze gutyo insinzi izoba ari yabo bakora urwo rudandaza abahombera nabo n'abatagira icevo ca ruguru batagira igifasha hamwe n'abana. Ministre wa mbere wa Israel Benyamin Netanyahu bitegekanijwe ko afata ijambo mu nama ya bose igira 70 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iri kwirabera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo jambo rirarindiriwe cyane kuko riza kuba inyuma yaho Mahmoud Abbas arongoye Palestina ashikirije muri iyo nama ko Palestina itacemera amasezerano ya Oslo yabaye hagati ya Israel na Palestine hareheze imyaka 10. Perezida Abbas yasabye amakungu ko yorungika inteko zo gukingira Abanyapalestina arongera ararega Israel ko yanse kurekura abanyororo bapfungwe muri ico gihugu hamwe no kubandanya kubaka mu bibanza biri mu karere ka Yeruzalemu. Ati Palestina ntizobandanya kuyoboka amasezerano yo muri 1993 kandi ivyo bezwe kwa Israel kuko yaravogereye ku nguvu intara ya Palestina. Yaciye asaba ko ishiramwe mpuzamakungoni yo kwemera Palestina nk'igihugu ikeke ikemererwa kuja mu rutonde rw'ibihugu binywanywe iryo shirahamwe. Ministre wa mbere wa Israel wewe yavuze ati iryo jambo rirababaje, ati kuko rihamagarira ibihugu byo mu karere ka Barabu kumarana, asaba umukuru wa Palestina kuvuga ibintu yitondeye amusaba nyabuna kuza mu biganiro by'amahoro ataco asavye.
Programme ya radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku ijwi ry'America mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse VOA Radio Yacu no kuri site yacu rero ariyo www.kaburungu Radio Yacu VOA.kaburungu.com.
Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu yo kugwanya genocide yasohoye urutonde rw'abantu 12 bari mu bayobozi b'umugwi wa FDLR. Uru rutonde rwari rwarasohowe n'akanama kishiramwe mpuzamakungu ONU kajejwe umutekano ku isi. Iyo komisiyo rero isaba amakungu kubacira urubanza nk'uko igihugu cy'Ubudagi giheruka gucira urubanza uwitwa Ignace Mugwanyashaka na Straton Musoni bompi bakaba bari abakuru ba FDLR.
Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Dr. Bizimana Jean Damascene avuga ko sibye kwerekana amazina y'abayobozi ba FDLR bakwiye gukurikiranwa kubera ibyaha bakoze. Iyi komisiyo igiye no kwitonda igakora ubucukumbuzi bw'ibyo buri wese muri 12 bashakishwa yakoze ifatanije n'indi miryango mpuzamahanga ikorana n'iyi komisiyo.
Tuvuge nk'imiryango y'abayahudi barwanya ipfobya n'ihakana rya genocide yakorewe abayahudi. Hari abantu dufitanye amasezerano badufasha mu gushakisha aba bantu ndetse no mu gutanga amakuru, kuko icyo tuzakomeza no gukora namwe tubakangurira twebwe ni ukuzagerageza gukomeza gukora ubushakashatsi twerekana uruhare aba bantu bagiye bagira muri genocide.
Umuyobozi w'iyi komisiyo avuga ko kuva umuryango w'abibumbye wakwemeza ko umutwe wa FDLR uri mu mitwe y'iterabwoba ndetse bikanashimangirwa n'ubutabera bw'Ubudage muri uru rubanza ruherutse rwaciriwe abayobozi ba FDLR nyasi mu Rwanda Shyaka na Straton Musoni. Urubanza uyu muyobozi avuga ko n'abandi bantu bose cyangwa imitwe ya politiki izatangaza ko iki FDLR abo bantu nabo bakwiye kujya bakurikiranwa.
Bivuze ko n'abafatanya bose n'uwo mutwe baba babaye abafatanya cyaha. Icyo gihe baba bahuriye kuri ideoloji imwe, ku bitekerezo bimwe, ku bikorwa bimwe, abo ngabo nabo bafatwa nk'abanyabyaha kimwe n'abagize wa mutwe kuko mu by'ukuri ntibaba batandukanye.
CNRG ivuga ko ku cyifuzo cyayo abafatwa bo muri ubu buyobozi bwa FDLR bazanwa mu Rwanda bakaburanishwa ku byaha basize bahakoze. Ko ariko bitanakunze ntacyo byaba bitwaye. Iyi komisiyo ivuga ko icyangombwa ari uko abayobozi ba FDLR bahanwa niyo baburanishwa n'ibindi bihugu. Urutonde rwashyizweho ahagaragara na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside rwari rwanasohowe n'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi, rugaragaraho uwitwa Majoro Protais Mpiranyi wahoze ayobora umutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu mu gihe cya Jenoside. Harimo Esiron Nyawenda, umugaba w'ingabo wa komite nshingwabikorwa wa FDLR, Sixth Benda Yambaje, umwe mu bagize komite ngishwanama ya FDLR, hari Brigadier General Apollinaire Hakizimana, ni komiseri ushinzwe umutekano muri FDLR, Martin Gatabazi, komiseri muri FDLR ushinzwe ubukangurambaga, General de Brigade Leo Domiri Mugaragu, umwe mu bayobozi b'ingabo za FDLR, Koloneli Ezekias Jean-Baptiste Gakwerere, umuyobozi w'ingabo za FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru, Ladislas Ntaganzwa wahoze ari burugumesitiri wa komine Nyakizu muri Butare, we abarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru, General Aloyizi Ntawiragaba, umwe mu bashinze FDLR, General Nakreti Hitimana, umuyobozi wungirije w'ingabo za FDLR zavuye ku rugerero, Majoro Jean Damascene Rutiganda, umuyobozi wa batayo ya FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru, Kapiteni Louis Dogonzaga Uwimana, umuyobozi wungirije wa FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru, hari kandi n'umucuruzi Kabuga Felicien wivuga ko yaba atera inkunga uyu mutwe wa FDLR. Aba bose bagasabirwa na Komisiyo yo kurwanya Jenoside mu Rwanda ko batabwa muri yombi n'igihugu cyose cyaba kibacumbikiye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Afrika igenda ita amafaranga arenga imiliyaridi 40 mu bifu y'amadolari y'Abanyamerika ku binyantete bigurwa mu bihugu byo hanze buri mwaka, kandi byinshi Abanyafurika bashobora kubyirimira. Ihigari mu Rwanda mu nama mpuzamakungu ariko harabi inama mpuzamakungu igamije gutorera umuti icyo kibazo. Ni inkuru ya Eric Bagire w'ubusa.
Abateraniye muri iyi nama y'iminsi itatu ku nshuro yayo ya gatandatu baravuga ko bafite intumbero yo gushaka umuti urambye ku bibazo bikigaragara ku musaruro ushingiye ku binyampeke ku mugabane wa Afurika. Uyu musaruro usaba umuhinzi kwihaza mu biribwa akanasagurira amasoko bikarushaho kumubyarira inyungu mu rwego rukigaragara ko rutaratera imbere ku mugabane wa Afurika. Ababishinzwe baravuga ko hanini imbogamizi nyinshi kandi zikomeye zikigaragara mu rwego nkuru zishingiye ku bikorwa remezo bitaratera imbere ku mugabane wa Afurika. Bwana Francois Kanimba, Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi mu Rwanda.
Ibibazo cyane cyane bishingiye ku buryo abahinzi bacu basarura bagatunganya umusaruro bakawugeza ku masoko. Haracyari akazi kenshi ko gukora mu byerekeye ibikorwa remezo byo kubafasha kugira ngo basarure bagana isoko aho kugira ngo basarure bajya guhunika mu mazu. Aho ngaho turacyahafite akazi kenshi ko gukora kuko burya nicyo kinyo ntambwe ya mbere mu gihugu. Niyo ntambwe ya mbere y'abantu bafite imbuga basaruriraho bagatunganya umusaruro.
Iki kibazo cy'umusaruro muke w'ibinyampeke kandi kiracyabangamiye ingeri nyinshi z'abatuye Afurika. Uyu mugabane magingo ya Bwana Michael Hayiru uhagarariye Centre y'ubutwererane mu buhinzi Cotonou ufite icyicaro mu Buholandi yatubwiye ko Afurika igitakaza miliyari 40 z'amadolari y'Abanyamerika buri mwaka ku biribwa itumiza hanze byinshi byagombye kuba byera binatanga inyungu ku Banyafurika. Mu by'ukuri ntekereza ko nk'isura yagutse ari uko Afurika igitumiza ibiribwa byinshi hanze, itakaza miliyari 40 z'amadolari y'Amerika buri mwaka, kandi byinshi muri ibyo byagombye kuba bihingwa muri Afurika bikungura abahinzi bataratera imbere, abacuruzi n'abakora muri urwo rwego. Imbogamizi ishingiye ku buryo twakongera umusaruro, twongera agaciro k'umusaruro, uko twagabanya ikiguzi cy'ibitakara 40% byasaruwe kugira ngo tubashe guhindura urwego rw'ubuhinzi hagati y'ibihugu bwungura umugabane mu by'ubukungu no kwihaza mu biribwa. Ibi kimwe n'ibindi bikigaragara nk'ibibangamiye urwego rw'ubuhinzi bw'ibinyampeke bikaba ari by'abateraniye muri iyi nama bibandaho kimwe ku kindi. Bwana Gerard Makau Masila, umuyobozi ukurikiranira hafi ubuhinzi bw'ibinyampeke mu kanama ka Afurika y'Iburasirazuba gafite mu nshingano ibinyampeke.
So what we are looking at this summit is what can we do?
Icyo turebaho muri iyi nama n'icyo dushobora gukora ngo duteze imbere ubucuruzi bw'ibinyampeke kandi turareba ku bintu bitandukanye nk'ikoranabuhanga, ishoramari, duhanahana makuru na serivisi. Rero tuzareba uburyo dushobora kwifashisha ikoranabuhanga tukabigeraho, uburyo dushobora gushyiramo ishoramari ryinshi mu rwego rw'ibinyampeke, uburyo dushobora kubona amakuru ahagije agendagera ku bahinzi, abacuruzi n'abagenerwa bikorwa mu guhindura agaciro ndetse no kugira serivisi zitandukanye nko kumenya ibyakoreshwa, ubwikorezi, ububiko n'amafaranga. Izo ni serivisi zose dukeneye ngo tubone ubucuruzi bushingiye ku binyampeke butera imbere. Ruhande rw'u Rwanda abategetsi bavuga ko kuva mu 2007 na magingo ayo musaruro w'ibinyampeke n'ibinyamisogwe wikubye inshuro ziri hejuru y'eshatu. Aha abategetsi bavuga ko byakomotse kuri gahunda zitandukanye bashishikarije abahinzi nk'iyamamaza buhinzi riteye imbere. Baravuga ko basaruye toni miliyoni imwe n'ibihumbi 200 by'ibigori na miliyoni imwe n'ibihumbi 400 by'ibishyimbo, naho biri uko haracyari umusaruro uri hejuru ya 20% upfira ubusa abahinzi nyuma yo kuvana mu mirima kubera kubura habugenewe bawuhinika. Bwana Francois Kanimba ushinzwe inganda n'ubucuruzi mu Rwanda akavuga ko hakiri byinshi byo gukora kandi bimwe muri byo byatangiye.
Ubu ngubu ibibazo biri kugenda bikemuka mu by'ukuri, hari byinshi byakozwe mu rwego nk'uko nari maze kubivuga, ariko ntabwo navuga yuko byari byarangira neza kuko za gahunda zo gufasha abaturage gutunganya ibikorwa remezo by'ahantu basarurira bakanika umusaruro wabo bagashobora kugenda bawushyira mu magarade kugira ngo bashobore kugurisha neza, akazi karacyahari kenshi ko gukora, ariko hari programu nyinshi za leta ziri gutunganya ibyo bikorwa. Nkumva rero iyi nama mu by'ukuri ije n'ubundi sanga izi programu turi kuvuga hano mu Rwanda ziri gushyirwa mu bikorwa.
Igisa n'umuturambye ku byifuzo by'abashaka kongera no kubungabunga umusaruro w'ibinyampeke, ubucuruzi bwabyo bukarushaho kwaguka ku mugabane wa Afurika nuko abashoramari babyinjiramo. Bakavuga ko ariko hakiri amananiza yagombye kubanza kuva mu nzira ku mipaka w'ibihugu n'ibindi. Erika bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350, kilohertz 9815, no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460, no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Reka amakuru tuyabandanirize mu Burundi. Abatwa bizege ni muri mu ntara ya Gitega, bari mu miryango igera 98 kandi bose hamwe bangana hafi 300. Amatongo babamwe na ya leta kandi nta mpapuro ndangatongo bita titre de propriété mu Faransa bafise. Ubu bavuga ko bafise impungenge kwa ayo matongo bashobora kuyimugwamwo narigira uruhande yaho baba mu kumetero nkeyi, ariko harubakwa ariko haratangwa ibibanza byo kubakwamwo amazu ya kijambere. Eloge Wirikaneza yaganiriye na bamwe muri bo.
Abatwa bizege bari mu miryango igera kuri 98, bakaba bose hamwe bangana hafi 500. Amatongo babamwo na ya leta kandi nta mapuro ndangatongo titre de propriété mu Gifaransa bayafitiye. Ubu bavuga ko bafise impungenge kwa ayo matongo bashobora kuyakwa narirya iruhande yaho baba ku metero nkeya, ariko hatangwa ibibanza byo kubakwamwo amazu ya kijambere. Aba twabasanze kuri uwo musozi wa Zege.
Abahutu n'abatutsi bafise ibibaranga mu ngo zawo, mugatwebwe umenga turi inyoni ziri ku biti. Niyo tuvuze umenga nta numwe twumviriza, niyo dusabye ijambo nta numwe twumviriza. None twebwe tuzoba abandi, reka tube abarundi nk'abandi kuko natwe turabaye n'igihugu. Dukeneye ubwigenge nk'abandi barundi ibitasi by'amatongo tubironke kuko isi turayisangiye twese
tubona yuko ngaha izege muri aha tabitasi dufise nico dufise mingorane twe dusaba ko leta yora bishidufasha kugira ngo ibyo bitasi biboneke kuko nivyerekana ko turi mu matongo yiwacu tubona menga turicagererwa
ibintu by'amatongo virema ndanga muntu tayikeneye ku matongo kwa turabe nako twobaho nka kujya kwa barundi murazi twige tubayo nk'inyoni badukeneye ibintu by'amavyanda nka muntu ku matongo naho tuzopfa n'umwaza urisigarane n'ikintu umuntu azaza kumugora ku bintu by'amatongo
amatohoza akozwe mu Burundi yerekana ko n'imiburiburi umuryango umwe utegerezwa kuronka inusu y'ihegitari kugira ngo ubeho neza ufise ahurima ariko abatwa benshi ubwo buringanire ntabwo bafise nk'uko vyemezwa na Vital Bambanze umukenguza amateka w'umutwa ari mu bashinze ishirahamwe rihanira iterambere ry'abatwa Uniproba
turavye rero tugasanga mu 80% by'abatwa n'amatongo rero bafise ashikana ubwo buringanire hama ikindi naco twagiye turaraba nuko usanga nk'amategeko yagiye arashigwaho ahaniniya usanga agenda cinyiza abatwa twohera nko ku ntwaro za cami cyangwa ku ntwaro z'ababirigi aho ugasanga rero nk'umubereho ya kera y'abatwa aribo bagenda bimura ibikoko bikomakomeye aho babikuye abahutu n'abatutsi bagacabaza bakaharimira kubera amategeko yaha uburenganzira bwamwe kuba kwitongo uya yaje ahororera akaharimira turavye n'imigwi yagiye irashingwa kugira ngo bige ibibazo by'amatongo usanga kenshi na kenshi ikibazo c'abatwa kitagiye kiritabwaho bisigura rero ko nk'ikibazo c'amatongo kubatwa kidatorewe umuti n'ubundi ko kizogarukana ubundi bumara bushobora kononera imibereho myiza y'igihugu canke kubana kw'abarundi kuko abana babo bazobona ko batezwe kuba mu Burundi nk'abarundi n'abafise ibyo bahabwa n'amategeko
buramatari w'intara ya Gitega Venaman Irambona yemeza ko ikibazo c'amatongo y'abatwa mu ntara rongoye na cane cane abizege azogitorera umuti naho muri kino gihe umushikiranganji w'amatongo n'ibidukikije ari bafise uburenganzira bwo gutanga amatongo
ikibazo c'abatwa rero ni kibazo kigomba kugorana cyane kuko murazi ko kuva kera bagumye basaba amatongo ndetse na buramatari agifise uburenganzira canke abastanteri barabahereza amatongo mugabe amaze kuyabashikiriza ubwo nyine baca bayagurisha bayagurishije bagaca bava mu ikomine bagaca bimukira mu yindi bagaca basubira gusaba kandi aho bimukiye amatongo urumva yuko ari kibazo cyane ego turazi yuko barakeneye amatongo ko nabo barakeneye kubaho ko n'abarundi mugabo nabo barakwiye kubanza guhindura ingendo bakamenya yuko baronse itongo subwira ngo bace bagurisha bace bigira baje gusura kugorana handi kandi ico kirumvikana ko ari kibazo ariko murazi yuko hariho ababijejwe tuzofashanya rero tuvugane hanyuma tubereke inzira vyocamo kugira ngo baronke amatongo bashobora kurima ko nabanyine nabe n'igihugu
muri kahise abatwa bari batunzwe n'uruhigi kubumba hamwe n'ukwamura ivyamwa mu mashamba ivyo vyatumye batihutira kurondera isi ndimwa nk'uko ubundi bwoko bw'abahutu n'abatutsi bwabikora bagiye gukanguka ari uko isi ndimwa itanguye kwaga amashamba yo guhigamwo n'ibikoko bikagabanuka Eloge uri kaneza Gitega ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloge uri kaneza kuri iyo nkuru udushikirije abatwumva mwese tubibutse ko yari radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya reka tubumvishe number 1 yaririmbwe na Diamond
kwanza mapenzi safari ujana ni manji ya moto walile naga zamani pili tumetoka mbali omaratizo changamoto tuvisa visa furani hey, otatu kidonda chako kwangu maradhi matu sonone kapo kwangu simanzi ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi oyani sonone kapo kwangu simanzi kwa mahaba ulonipa nimenongewa vurugu patashika ay, punguza kidogo na mengine katharika toto suna nielewa apo apo liposhika ukiongeza kidogo ni mwenza kota unjua
number one, my sweetie sweetie
number one, my baby oh
you are number one,
my darling
number one,
roho yangu mama
you are number one,
my sweetie sweetie
number one,
my baby oh
you are number one,
oh roho yangu mama tai na na wivu sikatai mana uchungu wa mapenzi na ujua so usije kunilagai
kaja kuzama ukani zingua na wivu sikatai mana uchungu mapenzi na ujua so usinje kunilagai mwenzio na ugopa now show me how they do gololo gololo ay gololo gololo say gololo gololo ay and show me how you do gololo ay gololo ay gololo say gololo say gololo gololo. Sweetie, sweetie,
number one,
my baby, oh,
you're number one,
my darling,
my number one,
oh, young woman,
you're my number one,
my sweetie, sweetie,
you're number one,
my baby, oh,
you're number one,
oh, young mama. Now show me how they do gololo ah gololo ay gololo tay gololo say gololo ah gololo ay and show me how you do ah ah tay ah ipo ah aga ipo.
Uyo yari Diamond yaririmba akaririmbo kitwa Number One. Iyi ni radio ijwi rya Amerika Samira niri Washington DC mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na kuri 95 n'ibice 2 Kigali naho ni kuri 104 n'ibice 3 FM.
Akanya kari kagenewe ano makuru gasa nakariko kararangira ariko imbere yo gusozera bino biganiro byacu reka tubibutse incamake y'amakuru twari amakuru yo hijya no hino twari twabateguriye Oriane.
Ego umujenerali yayoboye akagwi k'abasirikare bagize kudeta muri Burkina Faso yishikanye imbere y'ubutegetsi mfata kibanza General Gilbert Diendere yishikanye kuri uno munsi wa kane nyuma y'ibiganiro vy'umwumvikano vyagizwe n'abategetsi ba leta vyabereye ku mugwa mukuru Iwagadugu. Service y'igifaransa cha Radio Ijwi ry'Amerika ya Bronsa makuru avuga ko General Diendere yemerewe ko atazokwicwa kandi ko nabasirikare bagenziwe bazoshigwa imbere y'ubutungane.
Leta zunze ubumwe za Amerika no Burusiya kuri uyu munsi wa kane basavye ko ibiganiro byihuta byaho kugira ngo indege z'ibyo bihugu bibiri ntizicanemwo mu gihe kimwe cyose muri ibyo bihugu bifise indege ziriko zirakorera muri Siriya. Iyo nama yateza kubamwo abakozi babiri bakomeye bo mu mushikiranganje bo kwivona abansi ba Leta zunze ubumwe za Amerika hamwe rero n'imiburiburi umwe wo mu Rusiya. Iyo nama yasavye kandi kubera ku munsi wa gatatu Uburusiya bwakoze ibitero by'indege ku birindiro by'aba Islamic States barwanya Siriya kandi bikekwa ko ibyo bitero bishobora no guja muri Iraq.
Abategetsi b'Ubushinwa bafashe umuntu bakeka kuba yaragize uruhara mu gitero c'amabombe yarungitswe nk'ubutumwa burungitswe biciye mu biro vya poste hagapfa abantu indwi hagakomereka n'abandi 50. Uwo muntu w'imyaka 33 yitwa MWI yafashwe ku mugoro wa weje ku munsi wa gatatu amasaha make mbere yuko imwe mu mabombe yarungitse muri poste isambutse ku nyubakwa y'amagorofa atandatu mu bumanuko bw'Ubushinwa. Ico gitero cyakurikijwe n'ibindi 17 byarungitswe mu Bushinwa mu ntara ya Gwangju.
Ubutegetsi bw'igihugu c'Ubugirigi cahaye impunzi zishika amajana ne ikibanza cahoze gikorwamo inkino ngo zibe zirabamwo. Ico kibanza citwa Galaxy Olympic Hall cahora gikingwamo urukino rwa tennis hamwe no kunonora imitsi bita gymnastique mu nkino z'isi yose bita Jeux Olympiques zo mu mwaka w'2004. Izo mpunzi nyinshi zari zimaze imitsi zicumbitse imbere yahitwa Victoria Square cyo kibanza kiri muri Athene ni ku mugomo mukuru w'Ubugirigi. Benshi rero muri abo bava mu bihugu bya Syria na Afghanistan ibyo bihugu navyo bikaba biri mu ntambara. Ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu bitekanijwe ko afata ijambo mu nama ya bose igira 70 yishyiramwe mpuzamakungone iri kwirabera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo jambo rero rirangirwe cyane inyuma yaho Mahmoud Abbas yarongoye Palestina ashikirije ijambo muri iyo nama
Nchuti mwese rero mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye bigarukiye ngaha kuri mikro mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka
na Alphonse Ndayikengurukiye
yashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Imasiya dufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.